Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika, no kuri FM 48 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Mwiriho neza nshuti, muduteze amatwi. Ni Edirwe mubasuhuza kandi mbayikaze mu makuru yacu ya kakanya. Bamwe mu Barundi bari mu nkambi y'impunzi ya Nakivale mu gihugu cya Uganda barashaka gutaha.
Umwe mu Barundi bahungiye mu nkambi ya Nakivale, ariko uyu munsi abatwifuza yuko twosubira mu gihugu cyacu cy'amavukiro bifanye n'ukuntu bumva amahoro ari meza mu Burundi twaje tuvamo.
Uyu ni umwe mu bashyize umukono ku ibaruwa bandikiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, bamusaba kubafasha ko bataha mu Burundi. Kandi haravugwa abantu bagize imiryango hafi 350 badafite aho bakika umusaya. Abayobozi bo mu burengerazuba bwa Afrika bavuga ko abasirikare bahiritse ubutegetsi muri Mali bagomba gushyiraho perezida bitarenze tariki ya 15 y'uku kwezi kwa 9. Ni inkuru twateguriwe na Eugenia Mukankusi.
Ibihugu byo mu muryango wa CDAO byahaye abasirikare bakoze kudeta muri Mali kugeza ku itariki ya 15 y'uku kwezi kwa 9, bakaba bashyizeho perezida w'inzibacyuho na minisitiri w'intebe, nk'uko itangazo ryasomwe nyuma y'inama y'abakuru b'ibihugu yabayeje kuwa mbere ribyumvikanisha. Abakuru b'ibihugu 15 biri mu muryango wa CDAO bavuze ko perezida na minisitiri w'intebe bazayobora guverinoma y'inzibacyuho bakwiye kuba abasivili. Uyu muryango urashaka gukomeza igitutu ku basirikare bahiritse ubutegetsi, wagumishijeho ibihano wari washyiriyeho igihugu, ariko wakiriye neza intambwe abasirikare bateye mu cyumweru gishize yo gutangira ibiganiro n'amashyaka ya politiki muri Mali hamwe n'imiryango ya sosiyete sivili ku birebana n'inzibacyuho. Umuryango wa CDAO wafunze imipaka n'igihugu cya Mali kandi wahagaritse urujya n'uruza rw'imari biturutse ku mpungenge za bamwe mu bayobozi bo mu bihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika z'uko abasirikare bahiritse ubutegetsi muri Mali basuzugura ububasha bwawo bakanasubiza inyuma demokarasi mu karere kose. Itsinda ry'abasirikare bafite ipeti rya koloneli riyoboye Mali kuva perezida Ibrahim Boubacar Keita akuye ku butegetsi tariki 18 y'ukwezi gushize kwa 8. Ntacyo bari bumvikanaho ku byerekeye gushyiraho guverinoma y'inzibacyuho.
Barakoze bagenzi bacu batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora no gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Mukanya na amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Banki Nkuru y'u Rwanda yagaragaje ko mu mezi atandatu y'uyu mwaka w'2022 inguzanyo zakwa mu mabanki zagabanutseho 12.3%. Ibiciro ku isoko byo bizamuka ku 8.5% kubera icyorezo cya virusi ya corona. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi uri i Kigali mu Rwanda.
Banki Nkuru y'u Rwanda igaragaza ko mu mezi atandatu y'umwaka w'2022 ugereranije n'amezi atandatu ya mbere ya 2019 yahabaye impinduka mu muvuduko w'izamuka rya zimwe mu nkingi z'ubukungu. Iyi banki ivuga ko inguzanyo zakwa mu mabanki zagabanutse 12.3%, naho ibiciro ku masoko bizamuka ku 8.5%, mu gihe mu mwaka w'2019 byari byazamutse kuri 0.7%. Ibi ni ibikubiye mu ishusho y'agaciro k'ifaranga n'ubusugire bw'ubukungu yasohoye na Banki Nkuru y'u Rwanda kuri uyu wa mbere. Bene rigaragaza ko mu mezi atandatu ya 2019 na atandatu ya 2020 kinyuranyo cy'ibicuruzwa byinjira mu n'ibisohoka mu Rwanda cyazamutse kuri 12.5%. Banki Nkuru y'u Rwanda kandi ikerekana ko mu mezi atandatu ya mbere ya 2020 inguzanyo nshya zahawe abikorera zagabanutse ku 9.2%. Mu gihe mu mezi atandatu ya mbere ya 2019 zari zagabanutse kuri 36.4%. Ivuga kandi ko kwaka inguzanyo nabyo byagabanutse kuri 12.3%, kuko byavuye kuri miliyari 568.8 mu mafaranga y'u Rwanda yasabwe mu mezi atandatu ya mbere ya 2019 bikagera kuri miliyari 648.6 mu mezi atandatu ya mbere ya 2020. Visi guverineri w'abanyi nkuru y'igihugu Monique Nsanzabaganwa yabwiye Radijwi rya Amerika zimwe mu mpamvu zatumye abantu batitabira kwaka inguzanyo nkuko byari bisanzwe.
Bisobanura yuko nta kibazo cyari kidite kiri mu mabanki cyangwa se ku rwego rw'abantu amafaranga yaragihari yakomeje kwiyongera muri sisiteme, ariko noneho wenda batari kuyazunguza ngo bayatangemo inguzanyo kubera nyine ko habayeho deceleration y'activité économique, ariko amafaranga yabahari. Ntabwo inguzanyo zagabanutse kubera kubura amafaranga. Uzi ko twanashyizeho na fond ya BNR ivuga ngo banke nugira ikibazo icyo ari cyo cyose kubera iki kibazo cyavutse cya COVID, ntiwumva ufite impungenge uze turaguha financement ya ntuza ya last resort, ariko nta banke zigeze zi.
BNR isobanura ko kuba ubucuruzi bwarasubiye inyuma byatumye n'amafaranga abikwa muri banki yiyongera, kuko yazamutse kuri 17.8% mu gihe mu mezi atandatu ya mbere ya 2019 yari yazamutse kuri 13.2%. BNR igasobanura ko ibiciro ku masoko byazamutse ku 8.5%, mu gihe mu mezi atandatu ya mbere ya 2019 byari byazamutse kuri 0.7%. Abakora ubucuruzi buciriritse bakemeza ko kuzanzamuka bizabagora mu gihe basabwa gukora ari 50% kandi bagafunga kare ngo babone uko bataha.
Ubushobozi ntabwo bitewe n'uko n'imikorerege impera kuko imikorere yapfuye y'abantu benshi, niba nta kazi kariho nakabonetse kagakorwa amasaha abiri.
Garuka zatugezeho kuko nago tukigira abakiriya nka kera bagabanyije nyine nombo y'abantu, n'ubu ngubu biragoye kabisa. Natwe turi kwibaza nago tubize uko biza kugenda, ariko
kuko ntange ni umutayeri tuvuga ngo umunsi turakora ejo tugasiba dukora mu mashiri, uruma ntabwo abigenda neza, imisoro kwishyura amazu yabitugoye cyane. Dore tugikora neza igihe no mu kwezi rwose hari n'igihe nigeze kubona akazi bampa 2.5 mu kwezi ndayanga bitewe ko nabaga ninjiza rwose pe na 300 yabona narengaho tukiyabona.
Madamu Monique Nsanzabaganwa wungirije umuyobozi w'iyi banki agasobanura ko icyorezo cya virusi ya corona cyatumye abacuruzi bamwe batakaza akazi kabo, abandi bakazana ibicuruzwa bahenzwe bigatuma ababasha kubigura ari mbarwa. Uyu muyobozi nawe yemera ko ingamba zafashwe mu guhangana na COVID-19 zirimo izo kugabanya amasaha y'akazi ndetse n'umubare w'abahurira mu isoko bizagira ingaruka ku bukungu.
Ibyo byo ntabwo byabura kugira ingaruka kuko umusaruro unajyana n'igihe washyizemo n'abantu washyizemo kugira ngo bawukore. Ibyo birumvikana, ni nayo mpamvu igihugu bari mumenyereye ko kigira ubukungu buzamuka hafi 10%. Ubu duteganya yuko nk'uko imibare ya Minecofin yabiduhaye ishobora kuba hagati ya 2-3%.
Banki Nkuru y'u Rwanda kandi igaragaza ko uburyo bwo kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga bwazamutse, kuko umubare w'utumashini dukoreshwa mu kwishyurana twiyongereye tukava ku 20 tukaba tugeze ku 41. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Icyiciro cya kabiri cy'abarundi bari mu nkambi y'impunzi ya Mahama mu Rwanda bazatahuka ejo bundi ku wa kane. Hagati aho bamwe muri bagenzi babo bari mu nkambi y'impunzi ya Nakivale muri Uganda nabo bandikiye umukuru w'igihugu cyabo Evariste Ndayishimiye bamusaba kuvugana na leta ya Uganda n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi kugira ngo babatahukane. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru uri i Kigali mu Rwanda yaduteguriye iyi nkuru.
Abashize umukono amazina n'imyidondoro yabo ku rwandiko rwarungikiwe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'impunzi z'abarundi zigera ku 100 ziri mu ikambi ya Nakivale mu Buganda. Ubwo rwandiko rwagiye ahabona kuri uyu wa mbere itariki 7 z'ukwezi kw'icyenda, ari naho rwasinyiwe rwemanzwe n'abantu batandatu biyemerera ko bariko bahamagarira abandi gutahuka. Umwe muri bo Rivuzimana Charles yaganiriye n'Ijwi rya Amerika avuga igituma bashimye guhunguka.
Umwe mu barundi bahungiye mu nkambi ya Nakivale, ariko uyu munsi tukaba twifuza yuko twosubira mu gihugu cyacu cy'amavukiro bivanye n'ukuntu wumva amahoro ari meza mu Burundi twaje tuvamo.
Rurimi ku rwandiko mwanditse
twagerageje kwandikira Perezida wa Repubulika y'u Burundi kugira twumve yuko yoshobora gushyira mu kuboko mu ntumbero kugira dusubire mu gihugu cyacu cy'amavukiro, na cyane cyane ko by'ukuri harimo umutekano bivanye n'ukuntu twabajije mu bakorege twasize mu gihugu bakatubwira yuko by'ukuri amahoro n'umutekano ko ari sawa. Natwe twaba twifuje rero yuko twamwandikira kugira dushyikemwa kiriya gihugu cyacu.
muri yo kambi ubimpunze zisa nizigabuyemo ibice bitatu. Uyu avuga ko ataragira ko atahuka arabisigura akavuga ko batatangajwe n'ubwo gwandiko.
Umugu wa mbere n'umugwi w'abantu bahunze koko bahunze ikibazo cyo guhonyanga agateka kazi na muntu guhohotera abantu bwicanye indengera butungane kutaguro nk'uburenganzira bwo kujya mu mugambwe ugomba kudashikiriza icyumviro nk'uko wiyaguye ibyo byose nta biri mu gihugu. Uwo mugwi n'umwe hari uwundi mugwi rero wahunze ibibazo by'ubukene by'umuhira inzara abatereka tugende imanamba kumbure baca babonerwaho baca mu igugu nk'abandi akaba n'abandi rero kandi batumwe na leta. Umugwi rero warungiswe nk'ibikoresho bya leta bya systeme CNDD-FDD. Ubu rero ni wo uri ku gikorwa, ubu ni ugezweho ibi byose urabona ko ari urukurikirane ku mahama guhera Tanzania mahama ubu na Kivare mbere na Congo.
Abo bifuza gutahuka bobo basaba nyabuna abakuru b'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko guhamagarira impunzi z'abarundi guhunguka kuko ku bwabo umutekano wagarutse.
Murabona twagerageje kwandikira Perezida w'u Rwanda nawe nyine twamuhaye kopi nk'uko ariwe aserukira East African Community. Turagerageza kwandikira na Perezida w'u Bugande, turaha n'iyindi kopi UNCR Uganda, tuzagerageza turaha n'iyindi kopi Secretary General wa East African Community. Nuko yotwemerera yuko by'ukuri busubira mu gihugu cyacu akabidufashamo. Twagerageje kugira umwanya twari dufise liste y'abantu bagera jana, ariko hariho n'abandi benshi batyifuza.
Abadashigikiye ico ciyumviro bobo basaba abategetsi b'igihugu c'Uganda cabahaje indaro n'icamwe mpuzamakungu HCR gita y'impunzi kuguma babitajeho babakingire n'umutekano.
Nibatahe batahe iwabo ntawujijwe gutaha, umuntu agataha ari bavyishakiye kandi ntabwo babiteye impunzi zo ngaha na Kivare gusa ubwo bazigira mu gihe byoba nk'uko byakozwe muri Tanzania leta zibiri zikumvikana hakacakoreshwa igikenye biciye mu nzira nyinshi kwicisha inzara impunzi z'abarundi.
Gushika ubu y'abahashter canke igihugu c'Uganda ntacu barabivuga ko gusa akatari gake HCR yavuze ko izofasha uwo wese yifuza gutaha kugushaka kwiwe. Ibi bije inyuma y'abandi barundi bahungiye mu Rwanda mu ikambi ya Mahama nabo nyene basabye gutahuka mu kwezi guheze, maze ubu abarenga gato amajana atanu bakaba bamaze gutahukanwa. Aho yabakiriye ku mupaka wa Gasenyinemba ugabura Burundi n'u Rwanda, umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu mu Burundi Gervais Nderakobuca yateye akamo abasigaye inyuma gutaha.
Leta y'u Burundi niteguriye kwakira abarundi bose bashaka guhunguka aho baherereye hose kuri uru nyaruka ukamare baruguruye. Abarundi bavandimwe nabo barabakumbuye kandi bariteguriye kwakira mu gishika cyinshi.
HCR yerekana ko Ubuganda burimo impunzi z'abarundi zirenga 448, ikambi ya Nakivare yonyene irimo abarenga gato 440. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'Ijwi ry'Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Kuva icyorezo cya virusi ya corona cyaduka mu ntangiriro z'uyu mwaka w'ibihumbi 2020 urwego rw'uburezi ruri mu zakozweho bitewe n'ingamba zitandukanye ibihugu byagiye bifata zirimo guma mu rugo no guhagarika amasomo usibye amwe namwe yagiye atangirwa kuri internet mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa rya virusi ya corona. Mu gihe umwaka w'amashuri umaze gutangira mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi, benshi mu banyeshuri bazakurikirana amasomo yabo bakoresheje uburyo bw'iyakure cyangwa se kuri internet. Ni ikibazo cyugarije ababyeyi benshi biganjemo abasanzwe bakora indi mirimo, ubu bagasabwa kongeraho gukurikiranira hafi imyigire y'abana babo bari mu rugo. Hari ababyeyi bamwe bahisemo guhagarika akazi bakita ku bana babo, abandi bahitamo kwigishiriza abana babo. Mukanya naganiriye na bamwe mu babyeyi bagizweho ingaruka nuko abana babo batagishobora kujya mu ishuri, barimo Oriane Itangishaka dusanzwe dukorana hano ku Ijwi rya Amerika, uyafite abana batatu, na Nezia Munezero, uyu we yahisemo kwigishiriza abana be mu rugo. Nawe ni umubyeyi w'abana batatu, bombi batuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Oriane Itangishaka aratubwira ibibazo ababyeyi bamaze iminsi bahura nabyo kuva gahunda ya guma mu rugo itangiye.
Twahuye n'ibibazo bitandukanye aho ikiza cha corona kije ugasanga bidusabye gukorera muhira. Nka jewe urumva ndumumenyesha makuru nkuko bivuze, nkeneye ahantu hakagira induru, nkeneye ahantu hatekanye, nkeneye imashini zikora neza, nkakenera utuntu twinshi nyene dutuma akazi kanjye ndagakora neza, ntariko ndaja mu bintu byinshi bindi bimpamagara, ariko uri muhira ibyo ntibishoboka. Uri muhira urumva induru nyinshi, abana baragukwega, usabwa kubandanya iteka kugira ngo bashobore gufungura, ugasanga urazigije, ugasanga imashini zirakwamye, ugasanga nibazo byinshi cyane ntabyo twari twiteze. Nzisa abana tatu b'abahungu bakiri bato bankeneye umwanya wose, naho rimwe na rimwe mfata akanya nkavuga nti ubu mbaye umwigisha simbaye mama, birabagora gutahura. Bo bavuga bati kuko mvise umwana w'imyaka 8, umwana w'imyaka 5 n'undi w'imyaka 4. Rero kubabwira yuko uno munsi nza kuba umwigisha, hari gihe ibyo ntibabitegera. Ariko kuba umwigisha bisigura yuko icyo ndakubwiye buno nyene ucu gikora. Utarenze kumbaza ibibazo, utarenze gukina, utarenze kurira, ugasanga ni ubundi buryo gukubaho ndiko ndabigisha. Yuko ndi nyina wabo ariko kandi ndiko ndi n'umwigisha kandi ndi n'umumenyesha makuru. Nda gukenera kuja mu kindi cyumba nkiyugarana nkakora inkuru atawukoroye atawurize, ugasanga nyine ni ibibazo byinshi. N'ukuri nk'uko wabivuze, ntabyo twari twiteguriye, twagerageje kubibamwo, n'ubu turacabandanye kugerageza kubibamwo, ariko nk'umumenyesha makuru akazi gategereza kubandanya, nk'umubyeyi akazi gategereza kubandanya, nk'umubyeyi n'umufasha wanje ntegeza kuba nenda mwitaho, urumva ni bibazo. Ariko nanye yadufasha tukagerageza nyene gukora byose uko dushoboye.
Nezi ya Munezero, nawe uri umumama w'abana batatu, wowe bikiba ingorane za mbere wahuye nazo ni izihe? Ese ni iki wasangiza abakurikiye Ijwi rya Amerika muri aka kanya, ubuzima bwo kwita ku bana ariko ugakomeza no gukora akazi kawe?
Urakoze Diko kuno mera nanje muri iki kiganiro. Ni ikiganiro gikenewe kuko ni ibintu twese turiko turacamo muri uyu mwanya, nkuko Ariane yabivuze, kugira abana batatu muhira n'akazi n'ibindi byose bikukeneye sibyoroshe. Ariko jewe ikiriho nuko nsanzwe nkorana n'amashyirahamwe afasha abantu batishoboye. Mbere y'uko corona iza, nahora nkorera muhira iminsi itatu kwiyinga, hama nkakorera ku kazi iminsi ibiri. So twebwe abana bari twari twarabibigishije mu buryo igihe korona ije, harabaye ihinduka, baramenyera ko bataja ku ishuri. Twebwe ikintu gikomeye cyane twabonye kuri bo cyagoranye ni uko batari bagishoboye kujya ku ishuri. Abana bacu barakunda kujya ku ishuri, bari biga ahantu heza, ariko kuva aho bitanguriye ishuri ryarahagaze baguma muhira. Icyo gihe niko bari bwatanguye kubigishiriza muhira, mugabo bari basanzwe bazi ko dufite iyo migambi. Ubu nsubira inyuma gatoya, abana bacu tubigishiriza muhira twebwe, ntabwo baja ku mashuri, nta bandi barimu bafise atari jewe n'uwo twubakanye. so urumva twari twarabipanze mu mutwe bari basanzwe bavyiteguriye corona yaje gutaku kugabanya uburyo bwo gushobora kuja kubatembereza hanze kubatwara ku maparke kuko ni ibintu bari basanzwe bamenyereye ndibaza ko twebwe mu bintu byatugoye cyane byo kuguma mu nzu umwanya wose ntabwo ari ibintu bari bamenyereye aya mezi yose aheze kuva mu kwa gatatu dutanguye kuguma muhira ubu umuntu yamaze kugerageza kwipanga ati aya masaha n'ay'ishure aya masaha n'ay'akazi aya masaha nayo kuja gukina n'abana hanyuma mu ijoro amasaha angahe yo mu ijoro abana baryamye umuntu agakora
Oriane Nezia yaravuze ku kibazo kijyanye n'abana kwakira ko batajya mu ishuri kwakira ko bagomba kuguma mu rugo kugira ngo abana babyumve neza ndibaza ko byabafasha umwanya ingaruka byageze ku bana mbere na mbere mu kibijyamo abantu bakijya muri gahunda ya guma mu rugo ni nkizihe kuri wowe
ego niko kabisa abana ntibari babyumva cyangwa ntibari babyemera yuko ariko bizogenda cyane cyane ukwezi kwa icyenda kuje amashuri asubiye gutangura nkanjye ndafite umwana w'imyaka itanu wewe yarahejeje amashuri nyine yo no kwita gardien hamwe baja abana bato bato baja kwirigwa yari ishure nyaryo ariko hari nk'ahantu babitaho abantu bakiri bato cyane bataratangura kwiga ariko mu kwicenda yarazi yuko adotangura gufata bisi nk'abandi azokwambara malete isakoshi ku mugongo yarazi yuko nyene bisi zoza kumutora imbere y'inzu akamenyana n'abandi bana yarabiteze kabisa kuko yabona mukuru wiwe abigira yavuga ati sije ndobona mu kwicenda harageze ngo nyene b'umunyeshure nyene mwana kuze nk'abandi rero natangiye kare ntangwa kubimubwira ngo nti buriya mu kwicenda siko bizogenda urumva uzobura abanza kwigira muhira kuri ordinateur ku imashini utangure nk'indwi nkeya amezi makeya hama byo gufata bisi uzobura bigira hanyuma kuko ubunye abantu baracagwaye haracariho corona ntangwa nyine kubimushyira mu mutwe nko mu kwezi kw'indwi k'umunani kugira ngo ndihagira ntazo mbaze ngo mu bisi yanjye byagenze gute urumva ugaca usanga rero hari icyo gikorwa cyo kugerageza kumubwira yuko ubuzima bwahindutse ibyo twari twaravuganye kera atari ku bizogenda urumva uwonye wa kabiri nacyo ntegereza kumutegura uwo wa mbere nawe w'imyaka umunani we yarasanzwe yifitiye abagenzi yarasanzwe uri mu mwaka wa kabiri ahura nabo azinanye nabo bamwe muri bo yahurahura nabo muri wikendi ababyeyi babo twari tuzinanye icyabaye ni uko we yarabyumva yuko atazoja ku ishuri mugabo yumva ati nibone tuzoba telefona tuhure nubwo tuzazoba duhura ku ishuri dutembere tujye mu maparke tugire gutya na gutya muganga amubwira ntoya nabyo nyene ntibikunda kuko urumva abo babyeyi barashaka kwikingira indwara natwe turashaka kugukingira iyo ndwara rero ibyo guhura muri wikende nangaha muri Amerika babyita play date urumva ababyeyi barahamagarana mugahura muri park ahantu nk'ababyeyi muzananye n'abana banyu naho muba mutazinanye ariko abo bana bakaronka ako karyo kuguhura rero ibyo nyine nambwira nti bya play date ntibizaba bigikunze nabyo nyene kuko urumva abantu baracatinye bisaba na nyene bisa n'ibimubabaje kuko nk'ubu nyarababona ko amashuri yatanguye yarababona ku imashini mugakavuga ati naka ndashaka ko tubonana ndashaka kuja iwabo ndashaka kwazi wanje eske wo hamagara umubyeyi wiwe mukavugana namujya nti bujya nti bitagukunda
Nezia ukurikije ibyo Oriane yavugaga noneho ntawe usanzwe ukora ku kazi ko kwigishiriza abana bawe nk'inama wagira ababyeyi muri iki gihe ni akazi kenshi cyane gukora akazi kawe kwigisha abana bawe kubakurikirana ni ibintu bigoye cyane nk'inama wagira umubyeyi muri aka kanya urimo guhura n'ibyo bibazo nk'ibyo Oriane yaramaze kutugaragariza ni nk'iyihe
inama nogira abantu nuko igikenewe kurusha ibindi mu gihe abana bakiri bato cyane ni ukugira amagara meza yaba amagara asanzwe cyangwa amagara yo no mu mutwe ukumva kije umutwe wanjye urakora neza hari igihe biba byinshi natwe naho twipanga tukavuga tuti umwanya nko kwigisha muhira umwanya nko kugira ibiki hari igihe biba byinshi kuko akazi hari igihe kagira ikintu cyihutirwa ukenera gukora ukaba oblije yo kucitaho kurusha uko kwitayeho ibyari bikenewe muri uyu mwanya. So hageze igihe ukumva ko uri nk'umubyeyi ukabona kibirabaye byinshi, mugafata umwanya mukavuga muti reka tumanze tubihereke gatoya, turetse n'icyo cyo kuvuga ati reka dufate akaruhuko turagaruka tubisubireho tumaze kumva tumeze neza mu mutwe. Hariho kandi n'ukuntu ushobora kuvuga uti ko umwana yicaye imbere ya ordinateur umwarimu we ariko aramufasha ariko aragerageza gukurikirana, reka umuhuwo mwanya akurikirane. Niba ubona ati bibaye byinshi ariko arasamara cyangwa iki, ukabubona muri uwo mwanya ntushobora kumufasha, ntacyo ushobora kumufasha, biruta kumubanza ukamureka ukabandanya ibyo uri kurakora muri uwo mwanya, biruta yuko mujya mu yindi ngwano yo kuvuga ati kurikirana ubunyene uko biko biragenda, kuko ibyo bintu bari kubariga baranabifata barabirikodinga mu buryo ushobora kuvuga uti murashobora kumpa ibyo mwize ejo muri weekend je n'umwana wanje tukaraba ukuntu twobisubiramo mu mwanya wacu witonze. Twebwe nyene dushobora kuvuga ati turabiyo iyo video bamaze isaha biga canke izo materials bamaze isaha canke iminota 30 bari kwiga, dufata akanya kacu ko ku mugoroba canke muri weekend tubisubiremo mu buryo turaba kugira turabe ko umwana koko yabitahuye.
Oriane, mu gusoza Nezi yavuze ko ni iminsi igoye cyane, usibye ko igoye kubana n'amashuri n'uburyo bakurikirana ayo masomo, hari amakuru amaze iminsi asohoka avuga ko no mu miryango ahubwo iyo gahunda yaguma mu rugo ikomeje guteza ibibazo, abantu ntibari bamenyeranye kumarana igihe kinini cyane bari kumwe. Nk'ibyo bibazo muri make ukurikirana biri mu miryango muri iyi minsi, hariyo wasangiza abumva ijwi rya Amerika muri aka kanya mbere yuko dusoza?
Urakoze cyane ahubwo kuri icyo kibazo, kuko twavuze abana cyane ntitwavuze ababyeyi mu bwana byo nyine. Urakoze kuri icyo kibazo. Minota mike navuga yuko ni ukuri ikiyago kirakomeye cyane, kuko abahora badahura cyane amasaha menshi ku munsi basa n'abantu batari bazinanye. Ubu unye bisaba yuko mumenyana, mukihanganirana, mukaganira, mukiga kumenyana gushasha, cyane cyane nko ku bakenyezi. Je nkunda kuganira n'abakenyezi kandi nkunda kugira ibiganiro nabo, no bahanura n'ukuri kuja hamwe mukaganira ibibazo mufise muri iki gihe caguma muhira, muganire nk'abakenyezi, muje hamwe haba no gutelefonana bishobotse, muganire haba ni mu kibano muri kare, muganire muvugane ibibazo n'ibi dufise nitwo bikemura gute. Ikiyaro ni ikintu gikomeye cyane, hama cyane cyane no ku ngo umugabo n'umugore, n'ukuri guma mu rugo yaratumye mumenyana ukundi gushasha, mugerageze mute murakemura ibibazo biciye mu kimukiyago, kuko kwirigwana no kuba muri kumwe umwanya muremure bizana ibibazo byinshi, bizana umwe arumva yashishwe yakumva umengo aha hantu nje ndakeneye kugenda nyine ndahave aba bantu barandambiye, ugasanga urarushe mu mutwe.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na Kajo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Shuti muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika, shimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru. Uwashyize hamwe aya majwi ni Fasil Gabeho, Frederic Nkundikije niwe wari uyihagarariye kuri mikoro, mwari kumwe nanjye Edi Rwema wabafashije kuyakurikira. Mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.